Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi.
Naho yanditanga ishaka ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kwinosa.
Mukapa akwiye kwiga ko bamandira babigize banyere babigize kuko ivyo nyamandira yakoresheje nawe arashobora kubikoresha kuko mandira yakoresheje inguvu ahabwa ni uguci ahabwa n'amakungu.
Uwo ni bwana Pierre Barusasiye ko umwe mu barundi bakurikiraniye hafi ibiganiro by'amahoro byahuje abarundi mu bihe byashize byayobowe n'abahuza batandukanye. Arasobanura uko abona ibiganiro by'iki gihe.
Muri raporo ya ONU yasohotse kuri uno munsi wa kane ku mutekano muri Kivu y'Epfo ivuga ko hari uruja n'uruza rw'ibigwanisho hagati y'u Burundi na Congo.
Umuntu wari witwaje warutwaye imodoka yo mu bwoko bw'ivani yayiroshye mu bantu mu mujyi wa Barcelone muri Espagne, ababarirwa muri mirongo bakomeretse.
Uno munsi wa kane igihugu cya Sierra Leone cyatanguye gupfuba ikivunga, abantu batari bake bahitanywe n'imvura y'isegenya yabaye muri icyo gihugu ihitana abo bavuga ko bashobora kuba bashitse ku majana atatu.
Guverinoma ya Somalia ivuga ko ingabo zayo zishe abarwanyi ba Al-Shabaab mu gitero cyabereye mu karere ka Jilibo gaherereye mu majyepfo y'igihugu. Izo ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya muri ibiganiro byacu rumugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jenny, tuyahere muri Congo. Icegeranyo c'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONU kungene ibintu vyifashe muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo cashikirijwe kuri uno munsi wa kane tariki 14 z'ukwezi k'umunani mu kanama ka ONU kajejwe amahoro ku isi cerekanye hisano hagati y'uruhagarara rumaze imyaka ibiri mu Burundi n'ikibazo cy'umutekano mu buseruko bwa Congo. Abahinga bishyirahamwe ONU bavuga ko ikiyaya cya Rusizi n'inkenyera y'ikiyaga Tanganyika bibandanya kuba ibibanza umurwi witwaje imigwi yitwaje ibigwanisho ikoreramwo urudandazwa rw'ibigwanisho. Mu gihe ico cegeranyo ca ONU gishimikira gukungena umutekano wifashe muri Congo, abatunganije ico cegeranyo baradomo urutoki kandi ku mirwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri ico gihugu hamwe n'urudandazwa rw'ibigwanisho biva mu gihugu kibanyi na Congo. Ico cegeranyo gitanga karororo ku rubibe hagati ya Congo n'u Burundi, igihugu kimaze ikiringo cy'imyaka ibiri mu ruhagarara. Uwo mugwi w'abahinga ba ONU wasanze hari imigwi itatu irwanya ubutegetsi mu Burundi iri mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko ikorana n'imigwi y'abagwanyi bo muri Congo nk'aba Mayimayi n'iyindi migwi yo muri ako karere. Abo bahinga batangaza ko iyo migwi ari FNL ya Nzabampema, Red Tabara na Forebu. Bamenyesha ko iyo mirwi ikorera mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko aho ikorana n'imigwi y'abamayimayi muri Congo. Urubibe hagati ya Congo n'u Burundi ntirukingiwe neza, bakemeza kandi ko hari urudandazwa rw'ibigwanisho hagati ya Congo n'u Burundi. Abo bahinga batangaza ko ivyo bigwanisho biva mu Burundi bicishijwe ku ibarabara rihuza Bujumbura na Uvira bikaja mu minwe ya Mayimayi. Bavuga kwivyo bigwanisho birungikwa n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Abahinga ba ONU batangaza ko basavye amakuru leta y'u Burundi yerekeye ugo rudandazwa rw'ibigwanisho yamara ko gushika ubu leta y'u Burundi itarishura.
Tuve muri Congo tujye muri Somalia, aho guverinoma ivuga ko ingabo zayo zishe abarwanyi ba Al-Shabaab mu gitero zafatanije n'ibikekwa ko ari indege za Amerika. Iyo guverinoma ivuga ko perezida Abdullah Mohamed Farmajo yatanze uruhushya rwo gufatanya n'amahanga muri icyo gitero ku barwanyi mu karere ka Jilib gaherereye mu majyepfo ya Somalia. Ingabo zacu zishe abarwanyi barindwi barimo umuyobozi mukuru wa Al-Shabaab ubarwaho bombe nyinshi zatewe i Mogadishu. Ibyo byavuzwe mu itangazo rya minisitiri w'itangazamakuru ryasohotse kuri uyu wa kane. Iryo tangazo ntirivuga amazina y'uwo muyobozi wiciwe muri icyo gikorwa cya gisirikare. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo cyari cyavuga ku makuru yatangajwe kuri icyo gitero. ababonye ibyabaye Idlib babwiye serivisi y'igisomali ya hano ku ijwi rya Amerika ku gitero cy'indege cyabaye mu ijoro. Bavuga ko bumvise urusaku rw'amabombe. Ibitero by'indege za Amerika muri Somalia byahitanye abayobozi benshi ba Al-Shabab mu myaka 10 ishize. Abo barimo uwahoze ayobora uwo mutwe, Ahmed Abdi Godan.
Makuru avugwa hirya no hino ku isarabandanya kuri uno munsi wa kane niho igihugu cya Sierra Leone cyatanguye gupfuba ikivunga. Abantu batari bake bahitanywe n'imvura y'isegenya yaguye mu ntango z'iyindwi muri icyo gihugu. Abategetsi b'icyo gihugu bafise amakenga menshi yuko hashobora kuba iduga ry'igitigiri cy'abitabye umuremyi hamwe n'isenyagurika ry'ibintu bigiye kubandanya kwibonekeza kubera iyo mvura. Igitigiri kizwi ku bitavye Imana muri iyo mvura kigeze ku 300, muri bo bakavuga ko igice kimwe kuri bitatu bari abana. Iyo mvura y'isegenya yatanguye ku munsi wa mbere isenyagura imisozi n'amazu yarahegereye. Ejo ku munsi wa gatatu abanyagihugu bari barasabwe kuja ku buruhukiro bwarimwo ibiziga kumenya niba harimwo ababo imbere y'amaziko y'uno munsi. Iyo segenya yabaye ku munsi wa mbere mu gihe abanyagihugu mu gisagara cya Freetown bari bakiryamye. Ababibonye bavuga ko imvura yari nyinshi cyane muri iki kigwati cyitwa Regent, bakavuga ko amayira yari yuzuyemo ivyondo by'umurengera. Ibiro vya ONU muri ico gihugu bitangaza ko ibintu vyononekaye ku rugero rw'akataraboneka. Bamenyesha ko bariko barafashisha abana cyane cyane amazi yo kunywa n'ibindi bikoresho by'isuku.
Tuve gato muri Afrika, uwo muntu wari witwaje urutwaye imodoka yo mu bwoko bw'ivani yayiroshye mu bantu mu mujyi wa Barcelone muri Espagne. Abantu babarirwa muri mirongo bakomeretse. Polisi yashyize itangazo ku rubuga rwa Twitter ivuga ko impanuka ikomeye yabereye Iras Ramblas, ni intara isurwa na mukerarugendo bagenderera uwo mujyi wa Barcelone. Polisi yagose ako gace kandi abashinzwe serivisi z'ubutabazi bahageze. Amakuru dukesha televiziyo y'Amerika CNN nuko abagabo babiri bitwaje imbunda binjiye muri restora nyuma yuko iyo modoka yiroshye muri rubanda. Polisi ya Espagne iravuga ko gishobora kuba ari igitero cy'iterabwoba.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, General Mukuru mu gisirikare cya Amerika avuga ko Amerika na Korea y'Epfo bagiye gutangura imyimenyerezo ya gisirikare mu ndwiza. Aho ni mu gihe bari baremerewe n'igihugu cy'Ubushinwa na Korea ya Ruguru guhagarika ibyo bikorwa bagira buri mwaka. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika ari Beijing mu Bushinwa kubonana na President Xi Jinping ku kibazo cya Korea ya Ruguru ni General Joseph Dunford, umukuru wa kanama mpanuza jambo k'abasirikare mu biro by'umukuru w'igihugu, yatangaje kuri uno munsi wa kane ko Amerika atamugambi ifise wo guhagarika ibyo bikorwa bya gisirikare isanzwe igirana na Korea y'Epfo, naho bidashimisha Ubushinwa na Korea ya Ruguru. Mu gihe Korea ya Ruguru itarerekana ko igiye guhagarika inyifato yayo muri aka kanya, aho babandanya guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear n'ivy'amamisire zibangamiye umutekano w'Ubuyapani, Korea, Amerika mbere n'Ubushinwa. Amerika ivuga ko itohanura President Trump, abasirikare ba Amerika bavuga ko batohanura President Trump guhagarika ibyo bikorwa. Umujenerali amenyesha ko President Trump yabasavye kugira imyimenyerezo n'integuro zitandukanye za gisirikare. Ati rero kubwivyo nivyo bariko barakorera ko.
Radijwe rya America Washington DC. Tuve ku mugabane wa Afrika, mugabane wa Aziya, tugarukiye muri Afrika. ONU ivuga ko umubare w'abanyasudani y'Epfo bahungiye muri Uganda kubera intambara yogogoje Sudani y'Epfo umaze kurenga miliyoni. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi kuri uyu wa kane ryavuze ko ku kigereranyo abanyasudani y'Epfo 1,800,000 bagera muri Uganda uri munsi kuva mu mwaka ushize. Abandi babarirwa muri miliyoni bahungiye muri Sudani, Ethiopia, Kenya, Republika ya Demokarasi ya Kongo no muri Republika ya Centrafrica. Abaherutse kugera mu nkambi z'impunzi batanze amakuru y'icyo bise urugomo rurangwa n'ubunyamaswa. Ibyo rero babivuga by'abavuga birimo gutwikira abantu b'abasivile mu mazu yabo ari bazima, gufata abagore n'abakobwa ku ngufu no gushimuta abana b'abahungu kugira ngo bakoreshe mu bugizi bwa nabi. ni radio yanyu ijwi rya America vigi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 188 bice bitatu FM 104 nibice bitatu Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri FM 95 nibice 2
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter niho turi adresse yacu ni VOA radio yacu site yacu ya internet mushobora kuronka kwa makuru ni wezitatu@radio yacu VOA.com Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi k'umunani kugeza kuri 19 hari intumwa z'umuhuza Benjamin Mukapa ziri mu Burundi izo ntumwa nta byinshi zamenyeshije ku rugendo rwazo co kimwe n'ubutegetsi bw'u Burundi umenyesha makuru wacu Eloge Wirika neza ari Bujumbura atubwira ibindi kuri inkuru
Izo ntumwa z'umwunganizi w'umuhuza matati y'abarundi William Benjamin Mukapa zigizwe n'abantu bari hagati ya 6 n'8 nk'uko bishikirizwa n'ubushikanganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu zirongowe n'uwitwa David Kapia umuhanuzi adasanzwe wa Mukapa zikaba ziri kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ya se Liberance Mukeko ubushikanganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu bwemeza kwizo ntumwa zaje kubonana n'abategetsi batandukanye b'u Burundi mu bitekanijwe kubonana harimo umushikiranganje w'ubutungane w'intware hagati mu gihugu w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hamwe n'umuhuza w'abarundi nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bahora baje mu biganiro canke babonana na bene izo ntumwa ariko batari ku rutonde rwazakirwa nazo abaserukiye amashyirahamwe yigenga n'abanyepolitike nta numwe azobonana n'izo ntumwa mbere n'abamwe mu bagize iyo migwi bavyemerejwe rya Amerika urutonde rw'ibiriko biraganirwa ibyaganiriwe n'ibizovuganwa ko ntirwashizwe habona co kimwe n'ikirangamisi ariko bamwe mu banyepolitike babwijwe rya Amerika kwisango ry'ibiganiro bitekanijwe gusubira kubera Arusha mu gihugu ca Tanzania n'ukuntu leta y'u Burundi byo byitaba arizo mvonyamukuru z'urugendo rw'intumwa za Mukapa Pierre Barusasiyeko umwe mu banyepolitike baruye mu biganiro vya Arusha vyatumye ahagarara intambara mu Burundi ahanura umuhuza Mukapa kwigira kubahuza bamwitangiye imbere nka Mandela na Nyerere
Mukapa akwiye kwiga ko ba Mandela babigize banyere babigize kuko ivyo Mandela yakoresheje nawe arashobora kubikoresha kuko Mandela yakoresheje inguvu ahabwa n'iyuguci ahabwa n'amakungu urumibuka yuko na ba Clinton bose baje kumufasha nawe nyene urumva rero nuko akoresha iyuguci kamuha inguvu hamaka akoresha akakirere kamuha inguvu agashigikirwa kuko naha nakoresheje umutwe wiwe gusa ntibese ngo bikunde
Arusa sekana nabona ubu igikwiye kwihutirwa kurusha ibindi
gice cha manda ya gatatu carateye ingorane nyinshi cyane mu guwociga kifise imizi myinshi cyane imizimwe imwifatiye kumbure no mu migambwe yari ku butegetsi imbere nuko CNDD izofatira kuri CNDD yonyine ico munacihuta kwa rukura ubugene ico bita intwaro ibereye twoshikira gute twoshikira ubutegetsi gute no kuvuga uvuze gufushikira ubutegetsi ico muna nkubari bakwiye kura no kwiga umutekano kukurumba ntushaje mu matora atamutekano uri cabara abari ibintu byiswe umugwi w'amatora ugira bize amatora gacabara aba yuko amatora azoza atamuntu yo yajamwe bazoyavemwe yidoga ngo bamwivye je mura aho niho bari bakwiye gufyondera cyane cyane kandi nibaza yuko yaba CNDD yaba basinared yaba makungu nta numwe atobumva kuko aho niwo muzi kandi niho mbona dushitse dushikira ubutegetsi gute tukoresha gute tuva ko gute
umunyepolitike hasanga amasezerano ya Arusha yamaze gushiraho umushinga ukomeye ku banyepolitike bagenziwe kugira ngo igihugu cy'u Burundi nticame mu ndyane
icyacu dujanye ya Arusha mu gihe bagiraza kuvuga amasezerano ya Arusha kandi ingorane u Burundi bufise bavuga yuko ari indyane za politike mugabo zifise akantu k'ubwoko kanini cyane mugabo benshi bibagira kajya ka B haraga dome B karimo kaba yuko ari ingwano y'abanyepolitike bagwanira ubutegetsi cyari kubugumako uroje wanje ndashaka kwibutsa abantu bose yuko Arusha yaramaze gukora akazi kukajya ka dome kitwa A ingorane ntizikiri cyane z'ubwo ubu ingorane n'abanyepolitike ubwoko bwose barondera gushika ku butegetsi cyari kubugumako Icyo cyonyine baguza kubona yuko ari intambwe uburundi bwateye. Nabashyira aho tugeze ntitwosura kuzozirura ona benshi bashaka kugira turakurusi utuyira tugufi tugufi zo gusubira mu by'ubwoko.
Izi ntumwa z'umuhuza Mukapa ziri mu Burundi mu gihe ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyadindiye inshuro ya hafi biheruka kubera ko hari mu kwezi kwa kane hagati y'umwaka urugendo ruhuriranye kandi n'ukuru nanise na rede ruhurikiye mu imigambwe n'abanyepolitike batavuganwe na leta bakoraniye Brussels mu Bubiligi mu nama y'iminsi ine kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Urwo runani nubwo rutemewe n'ubutegetsi, umunyamabanga warwo Anise Niyonkuru yemeza ko mu vy'abarugize bamaze iminsi baganira hari mu kuntu bo kwitunganya mu biganiro bizobahuza na leta y'u Burundi. Eloje Urika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Burundi noneho tuje mu Rwanda, mu gihe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yitegura kurahirira manda ya gatatu kuri uyu wa gatanu. Bagenzi bacu Eric bagira ubusa na Yedi Rwema baratubwira uko imyiteguro ihagaze. Eric, uranyumva?
Yego, ndakumva neza. Eje ni mukankusi.
Ye, najya nguhereho utubwire imyiteguro aho igeze. Ndibwira ko wageze nko kuri Stade Amahoro aho mu mujyi wa Kigali, aho perezida azarahirira. Byifashe gute imyiteguro igeze?
Nkuko maze kubwira abakurikira Ijwi rya Amerika, ubu magingo yandi mu marembo ya Stade Amahoro ahitezwe kurahirira perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatanu. Ni ukuvuga ngo rero urebye ku myiteguro igihita kigaragara, umutekano wakajijwe mu buryo bukomeye. Nahoze muri stade urabona ko hararinze bikomeye, kandi harinzwe n'abasirikare b'abandi basanzwe barinda umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame. Wareba nanone rero ku kijyanye n'isuku harasukuye mu buryo bugaragara, imihanda nanone polisi yatanze amabwiriza ko hari imihanda nka Kanombe Gifutu ndetse no mu gice kegereye mu mujyi rwagati ko igomba kuba navuga ikoreshwa gake cyane ugereranije n'uburyo yakoreshwaga, kubera ko n'ibice ubona ko abategetsi baragenda basamo. Muri rusange rero urabona ko nicyo naguha mu isura y'imyiteguro kugeza ubu ngubu.
Ye, urakoze cyane. Hari ahandi se wabageze mu bice by'igihugu ku buryo watubwira niba abaturage nabo biteguye uko bahagaze?
Njye nagumye hano mu mujyi wa Kigali, urebye nk'iyo mihanda nari maze kukubwira yarangije gufungwa imwe n'imwe, uvuye wenda nk'Inyamirambo werekeza hari nko mu mujyi hafi ya hoteli Serena hoteli na Marriott hoteli hafunzwe. Ku kivugwa rero wenda kuri irahira ry'umukuru w'igihugu, wabirebera cyane mu basobanutse cyangwa se mu bajijutse ku mbuga nkoranyambaga, urabona ko bagiye bakora akantu kameze nka Photoshop, bagafata amafoto bakayahuza, bagafata guverinoma yabisanzweho yariyobowe na Bwana Anastase Murekezi, minisitiri w'intebe, bakagenda bahanahana ibitekerezo bakavuga ngo biragenda bite. Urabona ko bagenda batanga ibitekerezo, urabona ko hakiri ikintu kigirayo cyo kumenya ngo ese iyi guverinoma yaririho ninduravamo ninduravasubiramo, biracyari mu rujijo. Niba ariko nakubwira nkugize ibitekerezo nagiye nkurikirana abagenda basangira kuri guverinoma iriho, bakibaza bati ninde noneho perezida Kagame narangiza kurahira, ninde aronyera kugirira icyizere muri iyi guverinoma? Abandi bakavuga bati ariko nanone yagiye avuga mu bihe bitandukanye ko ikipe itsinda idasimbuzwa, kandi bakavuga bati ikipe yari iriho yakoze mu buryo bwa nyabwo.
Urakoze, ubwo ni uko bitegereza tukareba uko biraba byifashe. Urakoze cyane Eric,
ndagushimiye.
Edi Rwema, wiriwe nawe. Edi, uranyumva?
Ndakumva Eugenia Mukankusi.
Nawe wagenza aho ngaho mu mujyi wa Kigali, byifashe gute? Hari intumwa z'amahanga waba wabonye zamaze kuhagera zije gukurikira muhango wo kurahira wa perezida Kagame?
Usibye mu mujyi wa Kigali, Eugenia Mukankusi, uyu munsi nari mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma, aho nari ngiye gutara inkuru itandukanye, cyane ni inkuru ijyanye n'irahira ry'umukuru w'igihugu. Ariko icyo nakubwira ni uko aho ngaho naho nahasanze inama y'abaturage barimo kwitegura uburyo ngo nabo bazizihiza irahira ry'umukuru w'igihugu. Ikindi gusa ku bijyanye n'abashyitsi bategerejwe hano muri Kigali, hari abakuru b'igihugu batandukanye bamaze kuhagera. Wabimburiye abandi ni perezida w'igihugu cya Repubulika ya Centrafrica, ariwe Faustin Archange Touadera. Hanyuma haje gukurikiraho abandi bayobozi batandukanye barimo Brahim Ghali, perezida wa Sahrawi, akazamo abandi barimo Macky Sall perezida wa Senegal, hari Edgar Lungu perezida wa Zambia nawe ari hano mu Rwanda, perezida wa Djibouti Ismaël Omar Guelleh nawe ari hano mu Rwanda, hakaba kandi na perezida Mahamud Issouf perezida wa Nigeria, hakaba n'abantu rero batandukanye bahagarariye za leta na za guverinoma. Ikindi twababwira nuko umuhuza mu bibazo by'abarundi Benjamin Mkapa nawe amaze kugera hano mu Rwanda. Ubu ngubu umuhanda cyane cyane umuhanda uva ku kibuga cy'indege ni umuhanda wakanyizwe cyane n'umutekano, abatwara ibinyabiziga usanga batinda cyane mu mihanda kuko iyo umutegetsi runaka cyangwa se umunyacyubahiro runaka arimo kuza, imihanda yose ifungwa mugategereza ko abanza gutambuka kugira aho bamutegurira aho baza kumwakira.
Ubwo nta moto mubona aho ngaho mu mujyi aho imihanda yafunzwe?
Moto zirahari, gusa nuko hari imihanda runaka bagiye babwira ko bagabanya kuyikoresha, ariko mu makaritsiye atandukanye ya Kigali ibikorwa ni ibisanzwe. Gusa nuko muri iyo mihanda uhasanga abasirikare, abapolisi n'izindi nzego z'umutekano hanini zigamije gucungera umutekano w'abo banyacyubahiro baje mu irahira rya perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
Hari abaturage se mubona baje nko ku mihanda kureba uko imyiteguro igenda?
Abaturage bo nta bahari cyane, ariko nkaha ku marembo ya stade ahari aho bakunze kwita mu migina, abantu bari hanze mu bari baranywa. Ariko nanone ibikorwa byo gutegura stade ni nako bikomeje, hari n'ahandi harimo kubakwa ahazaba igitaramo nyuma yirahira. Ndetse muri rusange usibye hano kuri stade ubona ibintu bisa nkaho bidasanzwe, ahandi mu makaritsiye ubuzima bwo ni ubuzima busanzwe.
Ejo twari turimo tuvuga ibibazo by'ahantu hahurira abantu benshi nk'ibyerekeranye n'isuku byiteguye gutaho ngaho, uko wabibonye?
Isuku yo kuva mu gitondo wabonaga abagore, abagabo ku mihanda bagenda bakumura imihanda. Jewe muri stade ntago nahinjiye kugira ngo ndebe neza uko bimeze, ariko nk'uko bizi mu Rwanda basanzwe bakunda kuvuga ko bari imbere mu bijyanye n'isuku, ndibaza ko icyo atari ikibazo kuri bo. Gusa ku mihanda ho byagaragara ko isuku kabisa yakajijwe.
Urakoze cyane rwose, reka mbashimire ubwo amakuru muzayatugezaho ejo ku buryo burambuye. Urakoze cyane Di.
Murakoze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Tuve mu Rwanda tuje mu Buganda. Igisata cya kaminuza ya Makarere mu Buganda cyitaho ibibazo by'impunzi, Refugee Law Project, yatanguye igikorwa cyo guharura impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye ziba mu gisagara cya Kampala. Intumbero ni ugushaka kumenya igitigiri cy'impunzi zimugaye ziri mu gihugu, hamwe n'ubumuga zifise ubwo ari bwo, mu ntumbero yo kugerageza kubafasha. Inkuru ya mugenzi wacu Inyatus Bahizi.
Mu gihe bigori mu nzi zose muri rusange kubona ibizitunga, cyane cyane izituye mu mujyi zitabona imfashanyo ituruka mu miryango itabara imbabare, iyo bigeze ku mpunzi zamugaye birushaho gukomera. Ni muri urwo rwego ishami rya kaminuza nkuru muri Uganda ya Makerere ryita ku mpunzi ryatangiye uyu mugambi wo kubarura no gufata imyirondoro y'impunzi zamugaye ziri muri iki gihugu kugira ngo ribone uburyo bwo kuzifasha mu buzima busanzwe. Okot Francis n'ushinzwe iby'ubuzima bwiza hamwe no guhumuriza impunzi muri iryo shami rya kaminuza ya Makerere ryita ku mpunzi.
After this profiling, we anticipate to come out with a concrete data that would make us understand persons with disability in holistic manners, and also this finding would inform our programmings. We would want to know first the nature of disability and as well their economic aspect, their livelihood, and looking at how we can as well be able to support them.
Nageze ku cyicaro gikuru cy'impunzi zikomoka mu gihugu cya Somalia ahabereye ibarurwa uno munsi, nuko mvugana n'umwe mu bayobozi b'impunzi zamugaye, Joseph Mugisha, ambwira ko impunzi nyinshi zimugaye zabitewe n'intambara.
Abo tumaze gukorera sanga ubumuga bwabo ntabwo ari ubumuga bavukanye, n'ubumuga bwavuye ku ntambara mu buryo direct. Abantu baba bararashwe bakamugara cyangwa abantu nk'amabombe aba yaraciye amaguru cyangwa amaboko cyangwa nk'amafragments z'amabombe zikabakomeretsa bikabaviramo ubumuga. Ngereranyije ndetse ko tumaze gukorera nka 85% ku ijana bavuga ko ubumuga bwabo bwavuye mu ntambara bahuye nazo n'ibindi bibazo baciyemo mu bihugu bavuye.
Nongeye mubaza n'ukuntu impunzi zamugaye zibona ikizitunga mu gihe ubuzima bugoye muri iki gihugu, dore ko izituye mu mujyi zitanahabwa imfashanyo nk'izituye mu nkambi.
Udakora urumva ubuzima ntabwo bwaba bwiza, kandi biragoye kuba abantu babona imirimo nk'impunzi hano muri Uganda. Ako by'umwihariko impunzi zimugaye zurumva ko harimo ikibazo cyo kuba abantu batabakira neza muri sosiyete, ikibazo cyo kuba basuzugurwa, n'ikibazo cyo kuba benshi muri bo barahuye n'ubwo n'ibyo bibazo by'ubumuga bikaba bitabemerera gukora neza ngo babashe kuba bakwinjiza amafaranga afatika batunga mu buzima bwabo. Urumva mu bibazo by'ubuzima bwa buri munsi bafite ibibazo by'uko amikora yabo adahagije yo kuba yabatunga cyangwa ngo atunge ingo zabo. Urumva akenshi usanga ari n'abantu bafite ingo bishingiye.
Ubu Uganda icumbikiye impunzi zisaga imiliyoni imwe n'inusu, abaturuka muri Sudani y'Epfo akaba basaga imiliyoni ukurikije umuryango wita ku mpunzi HCR, hagakurikiraho izituruka muri Congo zibarirwa mu bihumbi bisaga 200, izindi akaba zituruka mu bihugu nk'u Burundi, Kenya, Somalia, Ethiopia, Eritrea n'izindi nkeya kuva hanze y'umugabane wa Afrika. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Radijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birimo kugera ku musozo. Tubabwira ariko muri make amakuru twabagejeho mu kanya.
Tubabwiye ko icegeranyo c'abahinga bishiramo mpuzamakungu ONU kukungena ibintu vyifashe muri Republika ya Demokrasi ya Congo cashikirijwe kuri uno munsi wa kane tariki 17 cashikirijwe mu nama ya ONU ijejwe umutekano ku isi, kikavuga ko hariho uruja n'uruza rw'ibigwanisho hagati ya Congo n'u Burundi.
Guverinoma ya Somalia ivuga ko ingabo zayo zishe abarwanyi ba Al-Shabaab mu gitero zafatanije n'ibikekwa ko ari indege za Amerika.
Tubabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane igihugu cya Sierra Leone cyatanguye gupfuba ikivunga, abantu batari bake bahitanywe n'imvura y'isegenya yaguye kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi igahitana abantu bashika ku 300.
ONU ivuga ko umubare w'Abanyasudani y'Epfo bahungiye muri Uganda intambara yagogoje Sudani y'Epfo umaze kurenga miliyoni, kandi ko abagera ku 180,000 bajya muri Uganda buri munsi kuva umwaka ushize.
Babwiye kandi ko generale mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Amerika na Korea y'Epfo bagiye gutangura imyimenyerezo ya gisirikare mu ndwi za aho ni mu gihe bari baremerewe n'igihugu cy'Ubushinwa na Korea ya Ruguru guhagarika ibyo bikogwa bya gisirikare bagira buri mwaka.
Chutira mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije, tukaba tuboneye akanya ko gushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Engineer de Sandrak Franklin na Innocent Kimenyi badufashije kubagezaho ibi biganiro. Amakuru mwayagejwe nange Eugenia Mukankusi
na Oriane Tangishaka muri studio gatani Washington DC. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.